lala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio hii ya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda urundi mutwemera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwemera ku FM 104.3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ni Frederic Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politike, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku vyerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo bya politiki n'imigendanire mu Rundi Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishyirahamwe Parsem, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyako Aloise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru w'Urunani Kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye ikiganiro, nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiyeko, mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri biraba byiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara rero icyo nuvuga ni uko ubutwaye tumenye ugiye kurongora u Burundi muri iyi myaka igiye kuza, ngo zobora imyaka indwi, abashingamateka n'abandi bazoba bayoboye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero jewe icyo nibaza ni uko amatora yamapfa mu mashavu, umwe wese yotsinda ishapfa. Tukamenya yuko amatora ni intambwe, igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu macambo bagiye baravuga hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabingene bo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma ari rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi buragere kuva mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Misanzwe ingingo ari nk'iya sentare nta byinshi muntu ayivuga ko ayibuza yakira, nyine wumva ari sentare rero ko bigashingira biyadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo, kuko umva ni sentare kandi yunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari yatabyaryoheye bitaryoheye cyangwa byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva banatuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa ingene aba yatunganyijwe, kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kugira mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barashaka kuzahabwa tuti ibitwara bibonye kumbure two bitunganye uku yokura imari gusumba ihako wasanga umengo harinda kujya no kujya mu bisanzwe n'amatora yatunganijwe neza no kujya mu sentare byiza iyubahirizwa ishinga n'irinda kuba kuitunganya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubwo nyina abandi bashavuga bati turagukeje vraiment ari nkasubirwamo yimbira yo fayizyo ni kwibugo bigenda bisuganya mu gutera imbere ibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bakepa imbere mu bijyanye no kumenya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
ka tugaruke kuri mwebwe mushira ntahe mames naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwavyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi buye gutangura utarangura nk'imigambi canke akabamwo intambamyi canke akabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukubita ntahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni ugukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzibwirizwa nshingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être yuko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe ibwirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavuriraba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo vy'u Burundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari bibondo vy'u Burundi bisubiye kwasi ku mutima
Fosani Komana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga kikipe cyane kandi ibyo ni ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi ifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunukunuku nico gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwirizwa gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatoto tutunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare ajije kubahiriza ibyo bashinzwe kuko hatwari ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazavuga ati bashe atahajewe nk'ibisubizo ndabona ko natsinze kaza ahubwo ndafisise uwuhejeje gutsinda weje gutoma nimvira yuko twotera tujaho kugira nimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana akango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyubaka ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafise iyungururizo kandi na sentare nyene nico gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare birashobora gushaka tubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyene bo ni sentare nta kundi mugabo kumi yo sentare abari yanyuma itavuguruzwa nico gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu ico bita gushyira abarundi hamwe kurasamba cyo ari kuba rero gikomeye cyane ibintu
byo byashize katugaruke kuri mwebwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze utunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu vyose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzo nya mu majambo yake arushikiriza Burundi n'abarundi giye ariko ari yabamaza hariho ibitari bikiyagirane kura ivyerekeye isesha kugwa tubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibiri bakavyita bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yarabivuze ati je ntabyo nshaka ntibizoba n'imwantora abarundi ro bareba mutoye sentare niko yarabishikirije adura b'amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi
egome icyo kibazo cy'impunzi turakigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushya naye Foster ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha
ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuga gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu kimu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe kumviza bose akabigera atakuba ngo ufite ibyiyumviro ibiki ufasha yuko ubu umwuka nabo barundi bose bari hanze biyumva nk'ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezerwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicara hamwe bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo ikindi ni iki kibazo cy'ubukene ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri iby'igiturire idagati y'akazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nabo byayivuze n'abikora utwabo bagahereza bakarura ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegemo kandi ibyo rero gituma nanjye mvuga ko ndabishisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi iwabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko watasa n'utahuje ibyumviro aravuga kuja gati y'akazi na muntu by'igituriye kutazihangana abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro ni ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine ugiye birahinduka
yego Amerika
ko nyine ibintu birahinduka aho bahari umugambi ari wahagumye hari abahaje sisteme nshyashya niko twagiye turanabibona
mushyira hehe mbali chako Aloizi na mwenda wuna kona kanya ikana telefone za zagora nye na shaka mugiri cha mutubgie chana chana kujere kekunu muri lanak na muri kila Burundi mungakiri ingingo watangajwe na senare igihugu churundi
o ini mgozi kwa yakiri rumba hivi senare ishikirize ingingo kima nawe ukawa muri muri legalite uguma mkufuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo ya sentare ubaheza ziza shingiro atahandi yungururizwa cyo byakira hanyuma kandi n'uwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi babiri ngaho cyaba bimeze neza ubwiza gutorera umuti nabyo nyine rero tuheza twamusaba nicyo gituma nibaza ko n'inama na rimwe yari muri ibyo nyine kugira ngo tutegure
mu majambo make ibyo bintu mwifuza ko urangura n'ibi
ibyo bintu twifuza ko urangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma usanga mbere n'amatora hama hari n'ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu ugira tore kubera kenye kama akantu kini cya ntikizaga cyatora nabi ugasanga ari bambabwa yuko bigenda nabi kwica icyo ni icya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri itunga ry'igihugu usanga riri mu kaburi kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose ibyo nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abapfungwa benshi bapfungiwe ibyiyumviro abo turasaba ko borekugwa icyaka hari impunzi dufise n'izitahe zize kudufasha kubaka igihugu
egome mushenahe mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kigihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afurika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahukiye mu gihugu cyabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora u Burundi uyaraye ashikirijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze guryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfukana abo musangiye gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo yereka niho niyo nziko icyo kakabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye kuko uravye abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho mu kutuhanye imbire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibihesheje agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri kishobora kuramye ndetse kugira kandi yari yarasanzwe kandi yari barakirakije ahubwo bashobora kubandanya bakanacyo kibazo kibiri mu bya mbere cy'igihugu
Fostani Kumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afurika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kuzijura abarundi bose ngo atahuke niyoba nkiyihe
ubwa mbere hoho no gwapara ugupofita sinye na gwa mu Kirundi gufatira kuri uyu mwuka mushashuje burya ari umurongozi mushasha habari gihimbe hanyuma nkuko yo kumva ki umukuru aho ujya byanditse yuko umutegetsi aba ari umusuku w'abarongoye akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihamba burya n'ukugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyiyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe umuka abantu bakamuterera ibyiyumviro n'ukuri ibintu bashobora gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 zifite ngo ashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo avuze ko kwezo nationale yo guhera kuri kandi birashoboka kumva abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbere cyako Aloyiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano y'Arusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba kuganira dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kiri kigwanisho ciwe abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutavugana mugabo umaze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kuza kuvugana turashaka yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kitabo kibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abari impunzi z'ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituma tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negosiyasiyo by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye bigiye inama bigira Imana niba batari byo bibazi
ego mushada Faustin Ndikumana mwishyirame parseme muri akanguriye abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi badatera imbere batera imbere gatoyi bagasubira inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byokorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo nibihe majamake
mu bisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko ishobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abari ko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise wari usanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko tuzi hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraja mu mabwiriza shingiro mbwa abanyepolitiki babishyira mu ngiro mbwa byarahinduye ingendo secret de lumiere en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kucitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumviriza abantu abashikiranganji amashami kagwaruka iyo rero ngo di shock deja irarimye iyo uwo mwuka uhari ibintu biratera bikaze birayifununura bije imbere nico gituma rero nibaza yuko urambye baho igihugu cyari kigeze hari hagenda kabisa yuko izo deba zisubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuba nyine ingingo nyine guha gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwasi uva guhura umwana cyane n'ibiki burya umwasi wo tuba ari umunyamahanga ushobora tuka igihugu kanaka n'umwasi wacu kuko kishakira inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora tuti reka tubumvirize reka muje hamwe mu bugane hanyuma iyo dialogue igira abo urashobora gusanga abantu bose bari kuba barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo dialogue usanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavu umwononya ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yashya uwo mukuru w'igihugu mushashe uca yifata
indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi bukionka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanirwe zo bankibi
ahanini ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adanugwa kuko iyo utagiye urekera abandi twabonye mu mvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bari kora kwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko ya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricakwaloiza kugira ngo Burundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
mu bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho yatwegwa Barundi nuko mu Gifaransa mu Kirundi biragoye mu Gifaransa le changement de mentalité hari ukuntu Abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka nuko uvuga ko ngira ngo ubu Abarundi ubaza babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo nukubera muvujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko nuko uvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara ho nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa ugakurikije abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagukiwe usanga ko ariko haranumubeshe bisanga ushaka ukuri wumviriza imigu yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ngiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo yumvira gutera imbere
murakoze barisha ko Aloise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe na mese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwateye kugira muganire n'iyagiye ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
Kira nitole Mubaze murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenyezi umurundi kazi Ubenshi muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa n'ibindi None cyo wakora Munyagihugu Teka nawe mutegetsi Haranira gateka kabo